Yeni Radyo İzmir Amerik. Radio Ijwi ry'Amerika ibugiri Washington DC mu kinundi no mu Kinyarwanda. Murundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri we nshuti mwese muduteza amatwi. Ni Vidal Niyongabo abaramutsa baha ikaza mu makuru y'aka kanya. Uganda ivuga ko ishobora kuzokwakira impunzi z'Abanyafghanistan 2000 irisabwe na leta zunze ubumwe za Amerika.
All the logistics, finances, everything will be handled by the American embassy. It has nothing to do with our budget.
Uyu ni Esther Anyakun icegera cy'umushikiranganje ajejwe ibibazo by'impunzi avuga ko igihugu citeguye kwakira impunzi zivuye muri Afghanistan igihe gito. Mu Burundi ikigo kijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori OBR cyabonanye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'abakora urucuruzwa ruto ruto bama bakoresheje abana batarakwiza imyaka 18 kugira barabire hamwe uko uwo muco uranduranwa n'imizi. Abasivile 37 bishwe mu gitero mu burengero bw'igihugu ca Niger. Abatalibani bavuga ko bazotangaza vuba leta nshasha ihuza bose. Mu gihe abatalibani bamaze gufata ubutegetsi muri Afghanistan boba bazokubahiriza ibyo bemeye. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abasivile 37 bishwe mu gitero mu burengero bw'igihugu ca Niger. Abo basivile bishwe ku munsi wa mbere mu mihana yahitwa Dere Daye mu ntara ya Tilaberi yageramiwe n'ibitero by'intagondwa z'abayisilamu ziturutse mu gihugu kibanyi cya Mali. Icyo gitero cabaye mu gihe abantu bari mu mirima yabo. Mu bapfuye harimwo abafasoni 4 n'abana 13. Umumenyeshamakuru akorera muri ako karere yatangaje ko abakoze icyo gitero basanze abantu mu mirima yabo baca batangura kubarasa. Icyo gitero kigira 5 muri ako karere mu mezi 5. Izo bitero uko ari 5 bikaba byahitanye abantu barenga 150. Niger imaze imyaka 9 igwanya umugumuko w'intagondwa z'abayisilamu. Uwo mugumuko watanguye mu gihugu cya Mali mu mwaka wa 2012 utandukira igice cyo hagati mu gihugu imbere y'uko utandukira ibihugu bibanye bya Niger na Burkina Faso. Ubwishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi Human Rights Watch, abasivile barenga 420 barishwe mu bitero by'intagondwa z'abayisilamu mu burengero bwa Niger muri uyu mwaka. Abandi 2000 barahunze ingo zabo. Ubwicanyi bukabije bwarakozwe mu bumanuko bushiriruse ruko bwa Niger n'intagondwa z'abayisilamu z'umugwi Boko Haram n'ishami rya leta ya kiisilamu rikorera mu karere ko muri Afrika yo mu burengero. Abatalibani bavuga ko bazotangaza vuba leta nshasha ihuza bose. Diane nini nahazwe arabiducira ku mayanga.
Umuvugizi w'abatalibani Suhail Shashin yemeje ano makuru avuga ko ibiganiro byo gushinga leta yise ya kiisilamu ihurikiyemo bose bisa nk'ivyaheze. Abategetsi b'abatalibani mu bo bariko bagirana ibiganiro bavuze ko bitoroshe, harimo imirwi yindi abatalibani bise abakeba hamwe n'intumwa idasanzwe ya Amerika mu vy'amahoro Zalma Khalilzad. Ibiganiro bikaba biriko bibera Doha i Qatar ahafatwa nk'icicaro ca politike c'abatalibani. Shashin avugira abatalibani yabwijwe rya Amerika i Qatar ati mu minsi mike cyane ubutegetsi buraherekanywa biciye mu mahoro, vuba turatangaza leta nshasha. Amakungu arimo leta zunze ubumwe za Amerika yaramaze kugabisha ko atazokwemera leta izofata ubutegetsi bwa Afghanistan ku nguvu. Impungenge ahanini z'amakungu zikaba zishingiye ku bwoba bw'uko intwaro y'abarwanyi b'abatalibani izo hava isongera isibe mu gisata cy'umutekano gisanzwe kigeze habi muri ico gihugu ikongera igasinzikaza gateka kazi na muntu. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ejo kuwa mbere yari yasavye abatalibani gufata nk'irigi vy'umwihariko agateka k'abapfasoni n'ak'abakobwa kari gasa nk'akariko karatera imbere. Aha tukibutsa ko kera ku ntwaro y'abatalibani abapfasoni bari baracinyijwe bakwa uburenganzira burimwo ubwo kwiga no gukora. Umuvugizi w'abatalibani ariko aha akaba yanse gutomora niba muri iyo leta nshasha avuga ko izo birimwo bose hazoshigwamwo abagore. Akaba yasiguye muri make ko bazogumana uburenganzira bwo gukora no kwiga ariko bitwikiriye ibihimba by'umubiri byabo nka byose. Shashin avugira abatalibani ikindi yavuze nuko batanze ikigongo cy'ikivunga ku bantu bose barimo n'abakorera leta yatembagaye kwa Mungu gutyo abasaba gusubira ku kazi bidatevye.
Urakoze Diane. Mu gihe abatalibani bamaze gufata ubutegetsi muri Afghanistan, abanyagihugu b'icyo gihugu n'isi barindiye kuraba niba bazokubahiriza amasezerano yabo canke niba bazosubira gutwaza igitugu nk'uko byari bimeze hagati y'umwaka w'igihumbi 1996 n'umwaka w'ibihumbi 2001. Joffre Mutagoma adufite ibindi kuri inkuru.
Ashyigikira icyemezo cyo gukura ingabo za Amerika muri Afghanistan, Perezida Joe Biden kuri uyu wa kabiri yavuze ko yabikoze mu rwego rwo kubahiriza ibyo yasezeranye yiyamamaza ko azarangiza intambara yo muri Aziya yo hagati Amerika imazemo imyaka myinshi kurusha izindi. Ubu Abanyafuganistani n'isi yose bararikanuye, barareba niba abatalibani bazubahiriza ibyo bavuze bakagerageza kudohora ku buryo bw'imiyoborere bakoreshaga mbere bakiri ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi 1996 kugeza mu 2001. Ese bagarutse guhatira Rwanda kubahiriza amategeko ya Sharia ku gihugu cyahindutse cyane mu myaka 20 ishize. Bazahatira abagore kwitwikira kuva ku mutwe kugeza ku birenge, bababuza gusohoka keretse baherekejwe n'umugabo nawe wo mu muryango wabo. Bazabuza se abakobwa b'abangavu kujya mu mashuri. Bazabuza abantu kujya muri za sinema bahagarika icurangwa ry'indirimbo na za televiziyo. Bazongera se guhanisha igihano cyo kwicira mu ruhame abazarenga ku mategeko ya Sharia. Mu biganiro byabereye Qatar uyu mwaka n'ushize, abayobozi b'abatalibani basezeranije ko abagore bazahabwa uburenganzira bungana nk'uko byemewe mu idini ya Islam, harimo no kwemererwa gukora no kwiga. Bagaragaje ko badohoye ku migenzereze kandi biteguye kwita ku burenganzira bwa banyamuke. Kugeza ubu abarwanyi b'abatalibani bageze mu mujyi wa Kabul bagaragara nk'ababanye neza n'abaturage. Bahagaritse ibikorwa byo kurasa mu kirere mu rwego rwo kwishimira intsinzi, babwira abaturage kudahunga, babasezeranya ko nta muntu uzahohoterwa cyangwa ngo ibyo byangizwe. Ariko bamwe mu banyapolitike baravuga ko aya ari amareshya mugeni, ko nibamara kugera ku butegetsi neza aribwo bazigaragaza uko bari kandi bakemeza ko atari kwiza.
Urakoze Joffre. Uganda izokwakira impunzi z'Abanyafuganistani 2000 ibisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uganda yatangaje uno munsi kwa kabiri ko yemeye kwakira by'agateganyo izo mpunzi zahunze Afghanistan inyuma y'uko abatalibani bafashe ubutegetsi. Icyo gihugu kiramenyeye kwakira abantu bahunze intambara. Muri iki gihe cyakiye impunzi umuriyoni n'ibihumbi 800 nyinshi muri zo zituruka mu gihugu cya Sudan yo mu manuko. Leta ya Amerika yabisabye ku munsi wa mbere Perezida Yoweri Museveni akaba yayihaye uburenganzira bwo kuzana impunzi 2000 mu gihugu ciwe. Izo mpunzi zizokwakirwa mu kiringo cy'amezi atatu imbere y'uko Leta ya Amerika izimurira ahandi. Ibyerekeye igihe zizotangura gushika muri Uganda ntibitomoye. Albania na Kosovo biza navyo nyene vyaremeye ivyasabwe na Amerika vyo kwakira vy'agateganyo impunzi z'Abanyafuganistani. Indege zitahukana abantu batandukanye muri Afghanistan zasubiye gukora ingendo ku kibuga cy'indege cyo ku murwa mukuru Kabul. Inkuru ya mugenzi wacu Diane Nini nahazo.
Stefano Pontecorvo atwara igisata gikingira abasivile mu ishyirahamwe NATO muri Afghanistani. Mu mafoto yacishije ku rubuga rwe rwa Twitter yerekanye indege segukira igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko yabonye izitari nke zururuka izindi ziguruka. Ku ruhande rw'Ubufaransa, umushikiranganji ajije kwivuna abansi Florence Parly we yavuze ko indege ya gisirikare yabwo ya mbere yatahukanye abanyagihugu bayo yaraye ishitse muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu. Uwo mutegetsi yabandanije avuga ko Ubufaransa buriko buritegura kurungika indege ya kabiri. Ubuhindi nabwo bwatahukanye abakozi bose bakorera ubuserukizi bw'ico gihugu ku murwa mukuru wa Afghanistan Kabul, abadiplomate batandukanye n'abandi banyagihugu babwo. Uruja n'uruza rw'indege zitahukana batandukanye zibavana muri Afghanistani kongeye gusubira inyuma yaho ejo ku munsi wa mbere ikibuga c'indege co ku murwa mukuru Kabul ciriwemwo akajagari katewe n'abanyagihugu hamwe n'abadiplomate bagerageje kurira indege za Amerika ku nguvu ngo zibahungane. John Kirby ajejwe gutanga makuru mu biro bikuru vya gisirikare aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pentagon yavuze ko nimiburiburi abantu babiri ari bo baguye muri ako kajagari. Abo babiri bakaba bishwe barashwe n'abasirikare ba Amerika kuko bari gushobora guteza umutekano muke nk'uko Pentagon ibandanye ibisigura. Umwe mu bategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye amakuru ijwi rya Amerika ariko nashimiye ko amazina yiwe atangazwa. We yavuze ko abapfuye bari kubagerageza kurira iyo ndege ya gisirikare yegukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ari abasivile benshi kandi amatohoza aza yatanguye.
Ayo yaramwe amwe mu makuru avuga hijyano hino ku isi radio izwi da America i Washington DC mu kirundi no makinyarwanda mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cha internet ari cyo web3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com umwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Nguko twabibabwiye leta y'igihugu cya Uganda itangaza ko izokwakira impunzi z'Abanyafghanistan 2200 ibisabwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Umumenyesha makuru wacu Ignatius Bahiza ari Kampala dufitiye inkuru y'Idonido.
Amakuru yuko iki gihugu kizakira impunzi ziva muri Afghanistan yabanje gutangazwa na ministeri ifite impunzi mu nshingano zayo yemeza ko mu gihe gitizo impunzi ziza kuba zatangiye kugera mu gihugu. Ayo makuru yakurikiwe n'itangazo rya Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga rivuga ko ibiganiro bikomeje hagati y'ibihugu byombi mbere y'uko izo mpunzi zitangira kugera mu gihugu. Itangazo zwe rya Amerika rifitiye kopi rivuga ko Perezida Museveni yemeye ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Uganda yaba yakiriza imwe mu mpunzi zifuza guhunga ubutegetsi bw'Abatalibani baherutse kwigarurira ubutegetsi muri Afghanistan. Iyi ministeri ivuga ko Uganda ari kimwe mu bihugu Amerika yasabye kwakira izo mpunzi mu gihe cy'agateganyo. Si impunzi gusa, harimo n'abakoraga imirimo itandukanye muri Afghanistan. Iri tangazo risoza rivuga ko ibiganiro kuri icyo cyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryikomeje. Mbere y'uko iri tangazo risohoka, uwungirije minisitiri ushinzwe impunzi mu gihugu Esther Anyakun yari yabwiye Ijwi rya Amerika ko igihugu cyiteguye kwakira izo mpunzi kandi ko zateguriwe na hoteli zigiye gushikiramo hafi n'ikibuga cy'indege cya Entebbe. Ati ni impunzi ziri mu nzego zitandukanye, harimo abantu bakomeye bahoze bakora na Leta ya Afghanistan n'abari basanzwe bakorana n'ibigo bitandukanye mpuzamahanga. Ntabwo twabashyira ahantu hasanzwe, twabateguriye amahoteli aho Entebbe hafi n'ikibuga cy'indege, kandi na niho twashyize umwanya bagiye kwakirwamo kugira ngo basuzumwe n'abashinzwe binjira n'abasohoka mu gihugu. Ubu tuvugana hari inama irimo kubera muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga irimo n'abakozi ba HR bashinzwe impunzi gusuzuma icyo kibazo, ariko twizera ko bazamara hano igihe gito cyane mbere y'uko bashakirwa ibindi bihugu byabakira. N'ubwo uyu minisitiri atatangaje isaha izo mpunzi zajyaga kugerera mu gihugu, yavuze ko indege zizanye icyiciro cya mbere cy'izo mpunzi zizahagurutse ariko zagombaga kunyura mu bindi bihugu kuko hari izisigara muri ibyo bihugu bindi. Amakuru dukesha iyo ministeri ifite impunzi mu nshingano zayo, ibigo bya leta bitandukanye birimo igishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu, igishinzwe impunzi, ministeri y'ububanyi n'amahanga na ministeri y'ubuzima bafatanyije na HR nibo barimo gutegura ibyo kwakira izo mpunzi. Ikindi nuko ku kibuga cy'indege cya Entebbe hashyizweho umwanya uzapimirwamo izo mpunzi ubwandu bwa COVID-19. Ati bakigera ku kibuga cy'indege barahita bakorerwa ibyangombwa bikorerwa abagenzi bose n'abashinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu. Twahateguye umwanya urimo abakozi b'iby'ubuzima baza guhita babakorera ibipimo kumenya abanduye COVID-19 n'abatanduye, hanyuma abanduye bashyirwe mu kato mu mahoteli atandukanye n'ay'abandi baza gushyirwamo. Nta n'umwe turi bwemerewe kurenga kuri hoteli ngo ajye imbere mu gihugu kwivanga n'abaturage. Amahoteli yabo azaba arinzwe cyane. N'ubwo uyu minisitiri avuga ko Uganda ifite ubushobozi bwo kwakira impunzi, hari abanyagihugu batabyakiriye neza. Ku mbuga nkoranyambaga bamwe biriwe bahererekanya ibitekerezo bavuga ko Uganda ishobora kuba igiye kwiteza abakora ibikorwa by'iterabwoba b'Abatalibani bakurikiye ababarwanyaga, abandi bagasanga ari umugambi wo gushakira amahoteli yari amaze igihe adakora amasoko. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Urakoze Ignatius. Mu Rwanda ubuyobozi bwa koperative Adarwa yabacururiza mu gakinjiro ka Gisozi babwiye Ijwi rya Amerika ko bagiye gufata ingingo zikomeye bagakora ibishoboka byose kugira ntihazosubire kuba imiriro itewe n'umuyagankuba imaze iminsi igeramira ibikorwa by'ubucuruzi bwabo. Inyuma yaho mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hongeye kwaduka umuriro wageramiye ibikorwa by'ubucuruzi mu gakinjiro ka Gisozi. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
turahazwi nko mu gakinjiro ka gisozi kari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali abantu n'uruvunga nzoka abaturage n'abapolisi baracyashyanira kuzimya inkongi y'umuriro yibasiye ibikorwa by'ubucuruzi buhakorerwa ni inkongi yadutse ahagana saa mbiri n'igice za mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri nk'uko babibonye babibwiye Radio Ijwi rya Amerika wageze wabonaga bari bafite ibikorwa by'ubucuruzi byari byafashwe n'inkongi y'umuriro bari babuzayo bacira nayo bamira Gana Francois Uwamahoro ahacururiza inzugi yabwiye Ijwi rya Amerika ko yahatakarije ibintu bifite agaciro ka miliyoni 40 z'amafaranga ku buryo atabonye ubundi bufasha bishobora kuzamugora kongera gukora ibikorwa by'ubucuruzi
za natwe byadutunguye twatangiye akazi tubona umurura twatatse ntacyo twashije gukuramo
nari mu bwishingizi se ku buryo byabyishinganye ku buryo mwavuga ngo wenda siranse izabafasha
oya twateganyaga kubujyamo
murakurikizaho iki rero hari ubundi buryo bwo kugira ngo ubashe gukomeza business itagenda
ngo nyine ikigiye gukurikiraho ni ukwisuganya tugatangirira kuri zeru niba tuzabona abagira neza cyangwa ikindi natwe iracyo turamenya cyangwa n'abafasha bwa leta tuzabona ubufasha bwo kuri leta bwo buhoraho bifuza yuko yadushyikira tugakomeza ibikorwa byacu
inkongi y'umuriro yibasiye cyane ahari ibikorwa by'ububaji n'ahari amasitoke ya za matera ari nayo mpamvu abazimyaga bavuze ko byakunze kugorana Bwana Tadeye Twagirayezu ni umuyobozi wa koperative Adarwa y'abacururiza mu gakinjiro ka Gisozi mu kiganiro yaduhaye yatubwiye aho inkongi yatangiriye
habanje gushya ahantu hari amamatera abafundi bakoresha iyo barimo gukora akazi kabo ka buri munsi hari umuzigo munini cyane wa matera kuko matera buriya haba harimo product ya essence rero niho byahereye ubundi uko twabyitayemo rero ndabanza nshimire polisi y'igihugu ariko by'umwihariko nshimire ishami rya fire brigade kuko ryadutabaye ibyo bidasanzwe yadutabaye kuko nyuma y'iminota itarenga 15 bari bamaze kutugeraho ariko nanone nkashimira n'abaturage cyane ba hano mu gakiriro ka hano hano hari amakoperative agera muri ane ariko bose bikusanyirije hamwe baza kudufasha mu gihe polisi yari itaraza abaturage bagerageje gukoresha amazi bagerageza no gukoresha imicanga ku buryo batanze ibintu bitarangirika byose
ubuyobozi bwa koperative Adarwa butangaza ko byiburi byahiriye muri iyi nkongi bifite agaciro katari munsi ya miliyoni 300 z'amafaranga benshi mu bahuye n'impanuka baravuga ko batari mu bwishingizi uyu mubyeyi akavuga ko bagiye kwisunga amabanki bakareba ko basubira mu bucuruzi
oya ubushobozi bwo leta idufashije yadufasha tukabona kuko turepari byangiritse ubushobozi bw'umuntu agiye kwiyambaza banke kwiyambaza abaterankunga yashobora kubona kugira ngo abashe kugira icyo akora
igihombo ntikizagarukira ku bacuruzi gusa kuko agakinjiro ka Gisozi gahuriramo ingeri nyinshi z'abashakisha imibereho abana bakora imirimo y'amaboko iciriritse mu gakinjiro ka Gisozi
ahantu natwe byaraducanze ahantu byaraducanze amambere agakiriro ka ruguru karahiye nako bikomeye cyane kurenza naha n'indi minsi yagiye inyuramo nabwo hagenda hashya none n'ubu nahangaha harahiye urumva ni ibintu natwe byatubereye amayobera
igihombo ukorera muri iri soko wese n'ubundi ngarukira mugeraho kuko uyu munsi nta kazi gahari mu bifatika n'ubundi n'ejo bishobora kuba n'ubundi bitagenda neza kubera ikibazo nk'iki kiba cy'abana
mudahise mwongera gukora ingaruka urazibona gute
ni ikibazo cyane n'ese
agatsinjuro karadutunze cyane rwose tutongere gukora inzara yatwica rwose abashomeri nkatwe
twifuza cyane ni uko twabona ubufasha nyine aya materefone yakongera gukorwa kugira ngo abaturage babone akazi kabo kongera gakoresha bitabaye vuba ubu ngubu nyine ni ukumva yuko byabe nka cya kibazo cyo kuguma mu rugo
ubuyobozi bwa koperative Adarwa bukavuga ko bugiye gufata ingamba zikaze zo gukumiriza inkongi z'imiriro y'amashanyarazi
nababwiye ko ahantu hari ibikoresho biri kurazire cyane ku kintu cyitwa amashanyarazi ariko ikintu tugiye gukora tugiye gufata ingamba zikomeye kuko turi expose ku mashanyarazi tugiye no kugerageza kuyarwanya wenda nk'ibyo tugiye gukora amashanyarazi buri muntu hano yari afite installation ku giti cye ariko tugiye gukora ibishoboka byose none tugire installation imwe muri rusange kugira ngo tugabanye izo nkongi za hato na hato
hari ku nshuro ya gatatu aka gakinjiro ka Gisozi kibasiwe n'inkongi y'umuriro w'amashanyarazi abantu bagakomeza gukeka ko ziterwa n'insinga z'amashanyarazi ziba zidatunganije neza uko bikwiye duteguriye inkuru polisi ntiyari yakadutangarije impamvu nyamukuru ifatwa nka nyirabayazana w'iyi mpanuka n'agaciro k'ibyahiriyemo umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera ntiyitabye telefone ye ngendanwa twamuhamagayeho ehubagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
tugushimire Eric kuri iyo nkuru Mu Burundi naho ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori Uber cyabonanye ku mugwa mukuru w'utunzi Bujumbura n'abakora urucuruzwa ruto ruto bama bakoresheje abana batarakwiza imyaka 18 kugira barabire hamwe uko uwo muco woranduranwa n'imizi. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika neza ari Nairobi muri Kenya.
Inama yatumiwemo abajejwe intwaro abaserukira ibisata bitandukanye bijejwe umutekano w'abanyagihugu butungane hamwe n'amashyirahamwe yigenga akorera mu gisata kijejwe wateka k'abana hatibagiwe n'abakora urucuruzwa ruto ruto. Umuvugizi w'ikigo Uber kijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta yavuze ko yateguwe bitewe n'uko muri iyi minsi hibonekeza abantu bagira urucuruzwa rwa magendu bagakoresha abana batarakwiza imyaka yemewe n'amategeko. Stanley Ngendakumana yatangaje ko ategerezwa kwigwa icyokorwa kugira icyo kibazo kiranduranwa n'imizi anarabwa ibihano byofatirwa bica kazoza k'abo bana bakoreshwa manyanga kandi batarakwiza imyaka y'ukora kazi. Yasiguye kugira bishoboke inzego zose zibwirizwa kuja hamwe na rijya igikorwa ca mbere c'ikigo Uber hatari gukingira agateka k'umwana ahubwo ari kwegeranya amafaranga aja mu kigega ca leta. Yibukije ko ikibanza c'umwana kitari mu gukoreshwa utuzi ahubwo kiri ku ntebe y'ishure no kwitabwaho mu muryango.
Twibuke twese ko ikibanza c'umwana kitari mu ibarabara atari ugukoreshwa n'umuja cyane gukwegerwa mu bikorwa binyuranye n'amategeko, ariko ikibanza c'umwana kiri ku ntebe y'ishure guhabwa indero runtu no gutegurirwa kazoza kugira ngo abo bana bazogire icyo bimariye n'icyo bamariye igihugu bamaze gushika mu bigero.
Abana bakoreshwa mu rucuruzwa canke bikorera batarakwiza imyaka sagasesejwa rumuri mu Burundi. Abana bo mu ntara za Bubanza na Cibitoke mu buraruko bushe uburengero bw'u Burundi baganiriye n'ijwi rya Amerika bari mu masoko hamwe no mu munywero. Mu byo barangura byose bifuza kazoza keza.
Umutare n'umubosi yamuhaye kuko ati 30
kwa niko bipanye n'amagemba niko natandatu arazi umwaka ndabitango bipanye n'ibyo mba niko nakorera amahera canke n'umutare mba mfise hamwe nawe ko arankarushe ndabona ko natembe nkange gipanye nshimo ngende kuri 5 cyangwa 6 amasi ntumbere yo kuzokorora canke zoraba akandi kazi nzokora baranyiba abana bakansaba umukopo nkaba bakaca bayantwa
birugenda byombi binabikoze cya mbere ngerageje mbona rimwe amahera ubona umenga ati sinobihagarira kwambona byo bimfasha kesh muhira nibangurira ibirato nibangurira amakaye nimuhuje njana ati kugurira ndose kwibikwe bivyemanye amahadandaza byose nkigurira kandi kaso nuko mfise impene nagutse kandi nayikuye muri bivyemanye nena tango tumutewe 5000 ngongeza ngira nko 18 uko namagi byose ndadandaza jewe yakwe na ishuri nabonye wapi ndahebe ko nabonye ndo nkagashaho naja ku ishuri nkaburi karamu ubuko byamaze kunyimvya mu mutwe n'ivyo akunda ko nsubira ku ishuri ubu demigambi n'abamfise nuko no tanda ata hatandagura intungwa nkagura inkanka ngosaruka sanga ndageze nko kindi kintu nagitekanye
kika muri vyagoranya cyarasiyo atangisha gihumbi bahagura izo ndagara batwara turi nyanyine turakenye papa yarapfuye nyine mama ni waturize turaho tujya ku mana imana ni ligera kugira tudi
ari kintu yonzi matwara ishira hamwe ya Podem rihanira gateka k'abana asaba ko hajaho urwego ruzwe rukurikirana ikibazo cy'abana bakoreshwa rugahuza amashyira hamwe yigenga n'inzego za leta
rugororo umwana nduruha cyari cyane ubuhanura mwegera ukamuhanura ukamwe ko ibyo bihari bibi agakura azi yuko icyo kintu ari kibi tukubafata tukubashyira mu gaco biba byiza dukoranye nimba hariho mu byo muzirikane gukora amabije asanzwe ajyanye n'ibyo tugakorana imigambi dukorera hamwe yo kwegeranya abana tukabashyira mu masantre tukabigisha tukabereka ibijyanye na proje byose nkene bigeza kugenda kuko muri ubu makuru bakoreye ku byo batazi byiza mu bategura nimba tadahora uko iminsi ziragenda niko abantu babona bishasha. Iyo umuntu abonye igishasha rero ni byiza yuko akiyumvira bitorera umuti mureto mugategekanya
icyo mukwita kadre do kolaborasiyo n'amashyirahamwe yajeje kugira iteka
mu Burundi haribonekeza cyane abana bakoreshwa mu mirimo itandukanye harimo kwimba ubutare n'agataka gukora akazi ko mu nzu nk'ababoyi hamwe n'abarezi b'abana bazwi nk'abayaya hamwe n'abatembereza ibicuruzwa mu mabarabara no mu masoko. Hisunze ibitigiri by'ikigo cy'igihugu kijejwe gutororokanya ibitigiri stebu hamwe n'amashyirahamwe yahani agateka k'abana ibice birenga 20% by'abana bari hagati y'imyaka 7-14 barakoreshwa utuzi dutandukanye muri icyo gihugu. Imvo nyamukuru n'ubukene bwo mu miryango kutamenya ko bakoresha hamwe n'inkurikizi z'intambara za tumye abana batari bake babimfubye bikaba ngombwa ko bibako. Eloge Wilika neza ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara.
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni hanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzwi gushika izahinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tugushimire Eloge kuri iyo nkuru tukiri mu Burundi amashyirahamwe 2,211 yahawe ingurane n'ikigega cy'iterambere ry'amakomine Fonic yungutse kugera ku bice 62% mu kiringo cy'umwaka amaze akora byashyikirijwe n'ubutwari icyo kigega ari mu nama yo kuraba uko ayo mashyirahamwe akora inyuma y'umwaka ashinzwe yahuje umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu na baburamatari inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana
mu cegeranyo cyashyikirijwe na Nitunga Severien arongoye Fonic yerekanye ko muri rusange aya mashyirahamwe yishinze guteza imbere umunyagihugu mu burimyi no mu bworozi agahingura n'umwimbu wabonetse yakoze neza yatanze akarorero ku ishyirahamwe ryavuye kuri miliyoni 10 rishika kuri miliyoni 80 mu kiringo cy'umwaka umwe Nitunga akamenyesha ko ari byo gushima
iri hangiro leta mbyeyi leta nkozi yari ifise ryabaye impamo kubera ko miliyoni 10 zatanzwe kuri buri koperative uno munsi zaratanze umusaruro udasanzwe mwabonye ko ku rugero rwa 62% amakoperative yashoboye kuronka umusaruro akunguka akarenza za miliyoni 10 mukabona ko mu bisanzwe urabye gose umugambi wa leta washitswe ko mu byo budasanzwe aho nk'intara ya Kirundo yaho rifite ikibazo cy'imfungurwa uno munsi bariko bararondera ingene bogurisha umusesekara bafise
warongoye Fonic aramenyesha ariko ko hari n'amashyirahamwe yahomvye ayo nayo yamenyesheje ko batazoyaheba ahubwo bagiye kuyaha abahinga bayanagure
tugiye kuzana kugira ngo imiti ikore ikoranye abahinga ba Fonic mu by'ubutunzi no mu byo kurondera amaproje ajana mu iterambere tuzotubeze tubikore abaraba ibyo gutunganya amakoperative kugira ngo abashe gutunganywa neza aronke n'uburongozi bwiza bikoreke abaraba ibyo kuba hafi amakoperative kugira ngo akorere neza muri politiki ya decentralization bimeze neza navyo bishikweko hanyuma abari mu buhinga butandukanye nk'aba ba Izabu agikritiri n'abandi bafashe cyane mu gutanga ingamba n'imigambi yotuma amakoperative arimira ahantu imbuto zishoboka cyangwa ibitungwa bishobora kubaho neza
Ndori Chima Jean Marie Vianney umwigisha wa kaminuza mu gisata cy'ubutunzi amenyesha ko imbere yo gutanga aya mafaranga leta ibikwiye guhera ku nyigisho kugira abantu binjire mu bintu bazi icyo bashaka
leta rero yategerezwa kusigurira abo bazokoreramwe hari abantu barafise ukundi imigenzo ngira ngo abarundi ukuntu tumeze ukumva ko mengi ibintu leta yazanye ntibizohomba kuma naho byohomba leta hari abantu n'abavuga uyu mugani ngo leta ntihomba bakiba ko leta ari bonyine leta rero yabanje gatanga n'inyigisho ikamenya ikamenyesha bene gihugu ko namba n'ingorane yaje izorihwa namba naho ari leta iba ibifata mu mugongo igasuga bajye bazorikoreramwo ko bategeza gukora nk'urudandaza nyine rutegeza kuri hikori cyangwa rukari mugabo rutegeza kwibuka ko bazosubiza ingurane basabye
kuri izo ngorane zagiye ziribonekeza mu mashyirahamwe amwamwe gushikaho ahomba umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca yatanze impanuro
ubo ni wiwe mu ntara byaragoranye ntacarikirana ngo tubitugurana ubupfu acagenda araba ahandi byagenze neza yegere mugenzi we buramatari musantere imitumba yiwe byagoranye yegere musantere byagenze neza icabona atabona neza ntagira amakenga kukibwira mugenzi we kugira muzuze
umushikiranganji Ndirakobuca yasavye baburamatari kuva mu biro bakaja ku kivi kugira abahimiriza abo barongoye kwitabira ibikorwa by'iterambere muri iyo nama kandi umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu yamenyesheje ko abandurikiza ca COVID-19 baguma biyongera ariko ko bashima Imana kubona atabo kiriko kirica yasavye baburamatari kubandanya abahimiriza abo barongoye kwikingira mubijanye n'umutekano naho babura amatari bose bemeje ko intara barongoye muri rusangi zitekanye kirete hamwe hamwe nko mu gisagara cha Bujumbura havugwa abanywa ibiyayura mutwe bigatuma bahungabanya umutekano waho baherereye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Njuti muduteza matwi ahani wa dusoreza makuru ya chiyo kuri isaha. Washimile kwa mwahisemo kukwikirana na radio Ijwi rya Amerika. Shimila na bagenzi wanje wamfashije gutegura ya makuru. Washizi hamwe ya majwi ni Dieudonne Cyubahiro. Amakuru ya raha gara liwena Eddie Rwema na ukuri mikro marikume na anje Fide Niyongabo. Dabasezenda wifuriza mahoro na mahigwe. Dabatumira nukumandanya mwumviriza radio ya anyu Ijwi rya Amerika.